ubu ijwi rya Amerika riba abaduteze amatwi mu gitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka turabatangisha akayoboye ibiganiro byo kuri nosa uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi Rwanda ruvuga ko rudateganya gukura abanyagihugu bago mu gihugu cy'Ubushinwa bitewe na virusi ya corona umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr Diane Gashumba avuga ko bariko baraganira n'abanyarwanda baba mu Bushinwa kandi ko kugeza ubu atakibazo cibonekeza inkuru ya mugenzi wacu Asunta Kaboye
ikiganiro ministeri y'ubuzima na ministeri y'ubanyi n'amahanga bahaye itangazamakuru kuri uyu mugoroba bemeje ko nta muntu n'umwe uragaragara mu Rwanda ufite virusi ya corona ministeri y'ubuzima isaba abanyarwanda gukomeza kwirinda kujya mu bihugu yagaragayemo n'ugiye akitwararika cyane ministeri y'ubuzima Dr Diane Gashumba avuga ko iyi ndwara imaze gufata indi ntera nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS byemeza ko yabaye icyorezo gihangayikishije isi
OMS umuyobozi w'iryo shami Dr Tedros yatangarije isi yuko iki kibazo noneho gifashwe ku rundi rwego gifashwe ku rwego rw'ibibazo bihangayikishije isi cyo gisobanuye ni ukuvuga ngo ikibazo cyabaye Kigali ntabwo kigomba kuba igihugu kimwe tugomba kwifatanya n'igihugu cy'Ubushinwa cyane cyane ko ari n'igihugu cy'inshuti cy'abavandimwe ariko nanone tugashyira hamwe imbaraga kugira ngo cye gukomeza gusakara kugira ngo buri gihugu cyumve ko iki kibazo kikireba twe kugihariraho kiri
hashize iminsi humvikana ibihugu by'amahanga bicyura abenegihugu babyo cyangwa se bikabasaba guhita bataha umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Urujeni Bakuramutsa yavuze ko binyujije muri ambasade y'u Rwanda mu Bushinwa abanyarwanda ba mu ntara ya Ubeyi barimo kugirwa inama kandi kugeza ubu nta munyarwanda urandura iki cyorezo leta ikavuga ko nta gahunda ifite yo kubacyura muri ibi bihe
nabwo uyu munota tuvuga ngo ikihutirwa ni ukuzana abantu bacu bari hariya kuko dufite icyizere leta y'Ubushinwa n'ibyirimo gukora uko duhana amakuru bimeze neza uko bavura abantu uko babashishikariza kwivuza hakiri kare kandi n'abantu bacu bariyo abenshi ni abantu bagiye kwiga n'abantu basobanukiwe n'abantu bitwaye neza bafite kumva bafite kumvira inama babagira tuvugana nabo umunsi ku wundi hari umurongo uhari Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yafunguye ambasade yacu yabakurikirana umunsi ku wundi ndetse no kubaha counseling kubabwira ngo be kugira ubwoba kuko akenshi ubwoba nibwo butuma umuntu akora n'ibidakwiye gukorwa ubu rero bimeze neza ntabwo turagera kuri kuba twatekereza ngo ikihutirwa no kubaza
Minisitiri w'Ubuzima kandi yasabye Abanyarwanda gukomeza kurangwa n'isuku mu rwego rwo kwirinda iyi ndwara Leta y'u Rwanda ikavuga ko yashyize imbaraga cyane mu kurinda Abanyarwanda
kongera imbaraga ku kibuga mpuzamahanga mahanga cya Kanombe byaba mu mubare w'abantu byaba mu bumenyi bwabo byaba mu ikoranabuhanga uwo muntu wese uje agendera igihugu cyacu aho yabaturutse hose kuko isi yabaye nto abantu bagenderana aho yabaturutse hose haba mu Bushinwa haba handi hari ibibazo abazwa ubundi murabizi ko dufiteyo ibikoresho byo gupima umuriro hari n'abajya baza bakatubwira ati ntabwo badupimye umuriro kuko ni ibikoresho by'ikoranabuhanga umuntu ashobora no kutabona atitegereje neza ariko burya iyo umanutse Kanombe byanze bikunze ibyuma bigufata umuriro
Leta y'u Rwanda yanafashe ingamba zo kuba ihagaritse ingendo za kompanyi y'indege ya Rwandeya ubusanzwe indege yajyaga mu Bushinwa gatatu mu cyumweru cyane cyane abacuruzi bo mu Rwanda nibo bakundaga gukoreza ingendo Leta yari imaze iminsi ishishikariza abacuruzi b'abanyarwanda kujya bajya kurangurira mu Bushinwa n'abafite amikoro make yabasabaga kujya biteranya bakajya kurangurira mu Bushinwa nyuma y'aho ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Uganda buhagarariye leta ivuga ko iki kibazo kizagira ingaruka ku bacuruzi nubwo kitareba u Rwanda rwonyine Asunta Kaboye ijwi rya Amerika I Kigali
kandi naho imirimo y'abarundi baba mu Bushinwa isa niyahagaze yose kubera virusi ya corona ikiruhuko cy'abanyeshuri cari gitegekanijwe guhera uno munsi ku wa gatanu cyongerejwe Bizimana Ernest umwe mu barundi biga muri ico gihugu yabwiye ijwi rya Amerika ko ubushinwa bwakajije ingufu mu guhangana n'ico kiza ubuserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu ngo ntaco buratangariza abarundi bakirimwo ni mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nene nahazwe
tuguma mu mazu ntitwemerewe gusohoka nk'ikigo sanswe mbayemo c'ishure batwemerewe gusohoka rimwe mu minsi itanu naho nyine umuntu akagenda yambaye mask ku munwa kugira ngo ntavure yandukirwa hanyuma ikindi turakorerwa n'ibipimo by'ubushuhe ku munsi tubikorerwa kabiri mu gatondo tubyutse n'inyuma ya saa sita badupima yuko tuwa tuwa gizushuwe
awadza kwa pima na wasanzu wali kumashure change tuwa vgako nomu yindi mihana itanduka anye haraba ganga barungi kwa wewa kazawa laraba wako vizifasha pima wali kumashure gusa nomu vigo itanduka anye vizindaru
sawa ganga babikora hariho igipimo kiza chara kwira kujwe mugi hugu chose na reta hanyuma rero kiyoshe gukoresha nya gipimo abapimo wasawari kumashure gusa ahahurira abantu benshi nko mu mabisi mbere yuko winjira mu bisi bakagupima ico gipimo mu ma metro n'ahandi hantu hose nko mu bwinjiriro bw'amasoko manini manini ajya bitwa supermarché barabanza bakagufata ibipimo si ukuvuga ngo ndi ku mashure honyine gusa
hanyuma ivyo vy'ukurutonde rwanyu urumva ko uburuhuko bwagomba buhere ariko bavuze ati turabongereje kumwanya mukurindira yuko ico kibazo gikemuka ibindi bikorwa bindi bitandukanye birabandanya ukuri kwamye mu bisagara bitandukanye vy'ubushinwa
bisa nkaho ibindi bihwa bisa n'ibya pararanganye biriko birabandanya nkuko byahora iki gisagara nsanzwe mbayemwo ubu usohotse hanze nta ruja n'uruza rw'abantu ruhari nibyo jewe naharaheze nk'iminsi irenga itanu haraheze indwi ntava mu cumba sanze mbayemo ariko ndabiye mu idirisha ntagwamba rw'imiduga nta bantu bahita nibyo rero bigaragaza yuko ibikorwa ngaha mu Bushinwa bisa n'ibyagize intambamyi ibi nk'uko byari bimeze yewe nta n'ahantu namubona ngo ubone ngo isoko ziruguruye cyangwa ngo iki ugerageje kubiraba niyo twese turavuga n'abandi barundi bari mu bindi bisagara je sanze mbaye mu bisagara kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'Ubushinwa ariko n'abandi bose tuvugana rwa yuko bugaraniye mu mazu yaba abanyamahanga canke abashinwa batarafatwa n'iki kiza cino ngwa
nta murundi nta munyarwanda ariko avugwa muri abo baba baramaze gufatwa
si n'umuntu cyangwa umunyarwanda gusa ariko ku mugabane wa Afrika nta muntu n'umwe turigera twumva uwo muri Afrika arafatirwa mu iki gihugu uretse rero mu barundi mu banyarwanda hoho nta n'umwe turigera twumva icyo kibazo
icyo gihugu cy'Ubushinwa biramenyerewe yuko ari aho abantu baza kuhakorera imirimo itandukanye na cyane cyane y'ubucuruzi baba bava mu Rwanda baba bava mu Burundi cyangwa baza bava ku mugabane wa Afrika hari icyo ubona gitangwa mu makuru atandukanye cyo bakivuga yuko abantu bariko baragabanuka cyangwa iki baradoma ku rutoki kuco bakiri ko kiraza nk'ingaruka mbi ku bucuruzi
ibyo byo ntawo bideha kuko u Burundi n'u Rwanda na cyane cyane mu Burundi aho usanzwe mvuka abarundi baza kurangura ino muri Chine ni benshi cyane na twebwe turi ino twakunda gufasha nk'abadandaza bato bato badasanzwe bashika nk'ino tukabaranguza ibintu rero nta myaka tukiriho ngo dusohoke hanze tugende kubafasha kurangura ibyo bintu ibyo
hari ibihugu bitandukanye bimaze gukura abanyagihugu babyo ngaho mu Bushinwa hariho nka Amerika hariho nk'u Buyapani n'ibindi userukize bw'u Burundi ngaho mu Bushinwa hayico bubabwira kuri ico kintu kijanye no kubatahukana canke izindi ngingo ziko zirafatwa ku Barundi baba ngaho onye n'abandi
kuva iki kiza cingwa gitavuga ngaho mu Bushinwa ubuserukize bw'u Burundi ngaho bisanzwe tubaye nta kintu baratubwira ariko turacyabirimbiye turacyabyitse kumbure gishobora kubaho ariko nibaza yuko n'igihe byarushitse ngo hatahukanwa abarundi canke abanyarwanda byo havura biza byerekera bagiye basanzwe babaye mashya gisagara cya Wuhan kuko niho hantu ubona yuko ibitigiri byo kwandura biriko biravugira byiyongera cyane nayo mu basanzwe babaye mu bindi bisagara kuko turakurikiza amategeko duhabwa tukizira yuko mu minsi mike bishobora kuzaba byaragize ariko ku byerekeye buserukiza igihugu cyacu nta butumwa turaronka turafise amagrupe dusanzwe duhuriye kimwe n'abarundi niho twumva turaremeshanya tuka kimwe twokwigenza mu kurindira kumbure ko ubuserukizi bwacu hagira icyo gushikiriza
Bizimana Ernest twavugana uri ngaho Sheni Yange mu Bushinwa tugushimire kuri kano kanya uhayije rya Amerika
nawe murakoze cyane rwose
turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ikaze mwese
wanyu mu ntara wanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
wanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
wanyu mu ntara ni cyanyu
Iwanyu mu ntara y'uyu munsi rero reka tuyihere ku makuru y'icyorezo cya coronavirus aho sosiyete y'indege y'u Rwanda itwara abantu n'ibintu Rwanda yabaye ihagaritse by'agateganyo ngendo yakoreraga mu gihugu cy'Ubushinwa mu mujyi wa Ganzu kubera icyorezo cya coronavirus nyine gikomeje guhangayikisha abatari bake hirya no hino ku isi. Ku itangazo iyo kompanyi ya y'indege Rwanda yashyize ahabona irasobanura ko yashingiye ku byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ku cyorezo cya coronavirus gikomeje guca ibintu. Rwanda iragura amatike bashobora kugera tegereza cyangwa se bakabishaka bagasubizwa amafaranga. Ikigo cy'igihugu gishinzwe indege za gisivili Rwanda Civil Aviation Authority zindi ndege zinje ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali bavuye mu Bushinwa bahita bapimwa kugira ngo harebwe niba ntawanduye iyo ndwara. Uretse iri tangazo ryagiye habona kuri uyu wa gatanu, umukozi ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko hataragera ko bavugira mu itangazamakuru iby'iki cyemezo ko bagomba kubanza bakareba ibyo byerekeza. Ibi rero bibaye mu gihe iminsi ishize Leta y'u Rwanda yaburiye Abanyarwanda isaba ko batakorera ingendo mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa wagaragayemo bwa mbere icyo cyorezo cya coronavirus. Rwandair ibaye isubitse ingendo by'agateganyo ikurikiye sosiyete y'indege ya Rwandair mu mbabarire ya Kenya Airways nayo yasubitse ingendo zo mu gihugu cy'Ubushinwa. Reka noneho tujye mu Burundi aho Leta yatangiye gufata ingamba zigamije kwirinda agakoko gatera indwara ya coronavirus iherutse kwaduka mu Bushinwa igakwira hirya no hino ku isi. Mu ngamba Leta y'u Burundi yafashe ntayibuza abaturage b'icyo gihugu kujya mu bihugu byo hanze cyangwa gucyura abari mu Bushinwa. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguwe hifashishijwe abakunzi bacu mu Burundi turagezweho na Desire Hatungimana.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butangaza ko bwahisemwe kuba burafashe ingingo zo gukinga ikiza cy'umugera corona nubwo ishyirahamwe ryabone ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS bitaratangaza ko uwo mugera wateye ku isi yose. Ibibanza bibiri biramaze gutekanywa ko bizokwakira abaketswe ko imigera corona, ikigo cyo mu Gatumba n'ikindi cyo ku Mudubugu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu Jean Bosco gira uko ishaka mu kiganiro y'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu avuga ko n'abavuzi bigishijwe gupima ibimenyetso byayo.
Iyo ndwara yashyize twari dusanzwe dufite imigwi y'abaganga abasanzwe bari ku bibanza byose by'ubwinjiriro bw'igihugu harimo no ku kibuga cy'indege no ku bindi kundi bwinjiriro bwose butandukanye bari basanzwe basuzuma abinjira ko batoba bafite ibimenyetso by'indwara ya Ebola. Ibyo rero biroroshye kuko muri uko gukurikirana murumva ko ibimenyetso bimwe bimwe birasa ikimenyetso cya mbere naho nyine haba no kuri iyo ndwara turaba no gushyira n'icyo kimenyetso cya mbere turaba hanyuma umuntu dusanze afite ubwo bushuhe baraheza bamubaza kukumviriza ibindi bimenyetso hanyuma tubonye ko hashobora kuba hariho ibyo twereka ko ashobora kugira ibimenyetso by'iyo ndwara umuntu baraheza bagaca bamukura mu bandi. Hariho ikigo kibigenewe cyo mu Gatumba bamushyira ukwiwe hanyuma hagakorwa ikenewe zose kugira asuzumwe neza tumenye ko afite iyo ndwara cyangwa atari yafite. Iruhande yaho hariho n'ikigo rero cyo kuvura gishobora kuvura abafashe n'izo ndwara cyo ku Mudubugu cyubakiwe icyo gisanzwe gikurije ibyangombwa.
Muganga Jean Bosco gira uko ushaka asigura ko ubundi buryo bwo kwikingira uyu mugera ari ugukurikiza amabwirizwa y'isuku. Abanyagihugu muri rusange basabwa gukaraba kenshi amazi meza n'isabuni. Nubwo abanyagihugu batarigishwa iby'uwo mugera corona basanzwe bavuga ko ibyo gukaraba bitoroshye muri kino gihe, ni mu gihe uturere tutari duke dukenya amazi meza. Uyu ni umwe mu banyagihugu wo mu ntara ya Bubanza.
Cyashobora kugenda mu ijoro kumva kanaka yagwaye twagira kwa muganga tuca mu bavuga ati bituka ku isuku rike cyazi kuri kiyo cyacuri hata ko bipa ku mazi cyashobora kuronka kugira ngo baze baramesura baze baroka hama barondeze ngo bakeneye amaza gwiriye.
Umugera corona muri kino gihe wibonekeza cyane mu gihugu cy'Ubushinwa. Abashika 170 gushika kuri no wa kane bari bamaze kwitaba Imana kuva wibonekeje mu kwezi kwa 12 kumwaka uheze nkuko bishikirizwa na Leta y'icyo gihugu. Mu gihe Burundi bufitanye imigenderano ikomeye n'icyo gihugu, Leta ivuga ko uruja n'uruza rukibandanya. nubwo atagitegira ikizwi cy'abarundi bari mu Bushinwa abatari bake bakorera urudandazwa abandi bakajyayo mu kurondera ubumenyi mu mashuri. Jean Bosco gira kushaka avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko icyo bakora ubu ari ugupima ibimenyetso by'umugera abaje bava muri icyo gihugu.
Ntiharafatwa ingingo kumbure ko atabantu boja muri icyo gihugu canke boreka kuvayo, urumva ko uruca n'uruza rurabandanya. Ariko ikihari ni uko igihugu cyose kitegura kugira gisuzume kibandanye gikurikirana ahanini baba bakuye muri icyo gihugu. Turasaba rero kumbure baba bakuye muri icyo gihugu nabo nyene ko bofasha mu gutanga umuco bakorohereza abavuzi igihe bagarutse mu gihugu bagatanga umuco waho batembereye hose cyane ibimenyetso bashobora kuba baragize mu minsi baba baramaze muri icyo gihugu, batworohereje mu gutanga umuco birahita bigafasha abavuzi gukurikirana neza no gusuzuma abo barwaye iyo ndwara.
Nubwo biruko ibihugu bimwe bimwe biramaze gufata ingingo ko bigiye gutahukana babo bakorera mu Bushinwa, ibindi navyo bigateganya kubuza abanyagihugu babo gusubira kwinjira mu bisagara bigiramiwe byo muri icyo gihugu. Kukaba nkako ibitigiri bitangwa n'ibihugu uwo mugera umaze gushikamwo vyerekana ko ababa bijana bamaze gufatwa n'uwo mugera wa corona. Ibihugu uwo mugera umaze kumeneramwo bishika muri kino gihe 20 harimwo Leta Zunze za Amerika, Ubufaransa na Canada.
Tugume mu Burundi aho itsinda ry'abahanga babaza abarundi ku ngingo zijya mu nteko y'inshinga mategeko y'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ejo ryashoje imirimo yaryo. Mu bitekerezo byatanzwe harimo uko igihugu cyakwinjira muri Leta Zunze Ubumwe z'umuryango, uko cyavamo, ahava ingengo y'imari n'uwategeka iyo leta ihuza ibihugu bitandatu. Ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi ryo ribona ko Burundi bwaba buretse kwinjira muri iyo leta imwe. Pierre Claver Niyonkuru.
Amakuru dukesha umuryango wa Afrika y'Ubuseruko avuga ko ibwirizwa shingiro rimwe rizogenga ibihugu bigize uwo muryango riganisha ku ishyirwaho rya Leta Zunze Ubumwe za Afrika y'Ubuseruko, Federation Politique mu Gifaransa. Umugwi w'abahinga bategura iryo bwirizwa shingiro bari bamaze iminsi mu Burundi kubaza abantu bo mu bisata bitandukanye ibyo bifuza ko byoshigwa muri iryo Burundi muri EAC busigura ko mu kiringo cy'iminsi 10 bari bamaze mu Burundi. Abo bahinga 15 barongowe na Benjamin Odiki yahoze atwara Sentare na inyuzwa yo mu gihugu cy'Ubuganda baronse akagiyo ko kubonana n'abaserukira inzego zitari nke za Leta, abikorera utwabo, abaserukira amashengero, amashirahamwe adakiranira ibyicaro bya politike, abashinga amateka n'abandi bafise icyo bashikiriza nk'abigisha ba kaminuza. Ubwo bushikiranganje bumenyesha ko inkingi nkuru nkuru iyo migwi y'abarundi yashikirije ari cyane cyane ibyo sabwa kugira ngo igihugu cinjire muri iyo Leta Zunze Ubumwe z'akarere ka Afrika y'Ubuseruko, ibisata bikuru bikuru byo gufashanyamwo ingene ingingo zofatwa, ingene iyo leta zotwagwa, ingene uzoyitwara zotogwa, aho ubutunzi buzova ko ari mu ntererano cankandi, ingene zizotangwa, imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bizoba bigize leta imwe yiyunze, hamwe n'ingene igihugu kita bishimye cokuramwa akarenge. Ubwo bushikiranganje busegura ko izo nkingi arizo abarundi bifuza ko zotomogwa nibwirizwa shingiro rizojaho. Habwirizwa kandi kwerekanwa ububasha ubutwari yo leta azo bafise kuba perezida basanzwe b'ibihugu bigize uwo muryango wa EAC. Yamara umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi ubona ko hataragira ko icyo gihugu gifata ingengo yo kuja muri Leta Zunze Ubumwe za EAC. Nasi Ninete Mutoni ajeje kumenyesha amakuru muri CNDD-FDD yabishikirije uwo mugambwe umaze gutanga umukandida azobuserukira mu matora y'imirije.
Kubwo umugambwe CNDD-FDD ubona ko Burundi butokwihuta kuri icyo kibazo. Umugambwe CNDD-FDD ubona ko hari ibindi bikogwa byatanguye mu karere ka Afrika y'Ubuseruko bikwiye kubanza kuva mu nzira, aho twovuga cyane cyane ibijyanye n'ishyirahamwe rimwe ryo gushyiraho amakori mu karere, ibyo bita Union Douanière, ishyirahamwe ryo gukoresha ifaranga rimwe mu karere Union Monetaire, n'isoko rusangi Marché Commun.
Naho biruko umukuru w'igihugu cy'Uganda Yoweri Kaguta Museveni we wabona ko kuja hamwe kw'ibihugu byose ariyo nzira y'urukiza, yabivugiye Arusha muri Tanzania ku mwaka uheze mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize EAC.
Economic prosperity alone may not
atetera mbere mu by'ubutunzi igihugu kime kibaye nyamwigenda ko rishobora kutabumurengera canke ngo rishikwe ko vuba ni ngombwa ko ufatanya n'ibindi bihugu bikurusha n'ubushobozi nico gituma tuvuga cyane kukuja hamwe kw'ibihugu byacu bya Afrika y'ubuseruko n'inzira nzeze kugira ngo dukomeze ibihugu byacu na Afrika nzima izoze kuturabira ko irahura ubwenge canke yifatanya natwe
a strong sense of gravity for Africa.
Kurutonde intambwe yo gushiraho iyo leta zunze ubumwe za EAC igira kane imbere yayo hari zindi nko gukuraho inzitizi z'amakore n'amatagisi inyo douanier n'isoko rusangi marché commun iri mu kwishira no kwizana mu mujyango wa EAC atanko manzi nka visa canke impusha zo kuba muri ivyo bihugu izo nawe zimaze gushikwa ko ziracari mu tunenge kuko nobu abadandaza bacidoga ko bakwa amatagisi abava mu gihugu kimwe baja kuba canke gukorera mu kindi bakakwa impusha zo kuhaba n'ibindi ibihugu bitungwa gatoke ko bidashira mu ngiro izo ngingo ni Tanzania n'u Burundi mw'ibindi bihugu nka Kenya u Rwanda n'u Buganda abanyagihugu bavyo bambuka imipaka bakoresheje karanga muntu gusa nkuko byemezwa n'abinga babikurikiranira hagufi imbere y'uko EAC ishika kuri leta imwe kandi haracasigaje ishigwaho gifaranga rimwe inyo monetaire Niki kiracagoya nkuko abahinga babivuga kuko amafaranga y'ibihugu atanganya agaciro kandi kwabwirizwa no kuzoshigwaho ibanki imwe ya EAC Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya America
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru tujye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo d'umwanya mugenzi wacu Vedaste Ngabo atubwire uko abarundi bambuka bajya guhinga muri Kongo kubera ibura ry'ubutaka
Ugeze muri zimwe muri za centre zo mu kibaya cya Rusizi ko kumutarure ruvunge sange bwegera ndetse na Kamanyola ahurirana n'urujya n'uruza rw'abaturage b'abarundi bavuye mu kibitoki baje gushaka imirimo yo guhingira abaturage b'abakongomani abandi nabo bakotesha amasambu yo guhingamo kubera ikibazo cy'ubukene bw'amatongo bavuga yuko bahura nacyo bari mu gihugu cy'u Burundi hari urugombo baje gushakira ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
hari igihe ubudafise aho urimira wamara kubura aho urimira inzara ikabirinjiye mu rugo kubera amatongo ari matoya amatongo ari yabeneyo
ubu ngaho mu Burundi ha mu rugombe wacu irobo je nahageze ndabikota 175 y'umuceri ubu biraduze bigeze mu 2000 irobo urumva iryo 2000 tafise ubujyo ukuntu ushobora kwiyaranja ni hahandi umuntu asazino kujyanga aronke ya amafaranga arabikoronka yarobo kuko bwa mbere je na irobo yakotwa 175 ubu reka bigeze ku 2000 utayafise nta robo uronka yo kumama mu muceri dakose ngongera urime ukaguma uvuga ati nze nagenda hariya mwikaro nkora bampembe ibyo 2005 ibyo bitatu Nya handi wosanga na kapataro wambeka guheriye
abo baturage bo barundi bavuye mu ntara y'ibitoki bakora imirimo y'ubuhinzi mu kibaya cya Rusizi bemeza yuko amafaranga bavana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyo bayagejeje mu rugombo abafasha mu kwiteza imbere Angelique Nshimiyimana kwa musanze mu gishanga cy'umukere kubwegera
muri Kongo tuhakunda kubera hari amahera hari hamaronderero cyane harasumbye Burundi kurondereka ku mahera iyo dukoze ya mahera ratugirira agaciro nubwo twoyavunja mu marundi tugatahi wacu aza tugirira kamaro
usanga nko ku munsi wa koreyanga ku kwezi wakoze neza
tufate nko ku munsi umuntu arafise gukorera amafaranga 5000 by'amakongomani uyashize mu marundi arimo amafaranga 10000 by'amarundi uri umuhinzi atakandi kazi ukora ntayishobora kwirundi
Baranyizigiye Juste Korea ni umuturage w'umukongomani utuye kubwegera ufite imirima y'ibigori n'imiceri avuga yuko kuva mu Burundi batangiriye kuza gukorera mu mirima yabo umusaruro wiyongereye cyane kuko ubujyo bakorera neza imirimo yabo babagereranya n'imashini
nka twebwe abakongomani tumaze kubona aba Burundi baje kugira kurondera akazi mukuri hari cyahindutse kuko mbere nta wahinga nka hegitare 2 3 4 ngazishobora mugabo igihe baziye ubu ngubu buri mukongomani wese asigaye yihangana karima hektare 2 kuko aba afise abo bamufasha kuzikurikirana cyane cyane kuzibagara nkugo tera kuzicirira nk'imbati bakacirira ari bijumbo bakacirira no kuvuga akazi kose kerekeye kamaboko mu murima abagabo barabakenyezi baraza baradufasha ku kazi twabonye kuko ari cyahindutse kuri twebwe bakongomani
mbere mwasaruraga gusa ariko ubu ngubu mwibwo
nk'ibyerekeye byo gusarura ubu ngubu tusiye twimbura byinshi kuko mbere wari uri umuntu umwe no kuvuga kuboko kumwe ukaronka duke mugabo ubu urushije wimbira uwimbira ku bwinshi kuko wari warimye ahantu hanini tubita imashini n'ukuri hari uhereza ahantu nka 25 siri 25 ku munsi makacarara yihejeje
si mu kibaya cya Rusizi honyine hagaragara abo barundi bakora imirimo y'ubuhinzi ahubwo no mu bindi bice bya teritwari ya Uvira na Fizi uhasanga hari abarundi bakora imirimo y'ubuhinzi ubwubatsi ndetse n'ikimotari kubera ikibazo cy'ubushomeri bavuga yuko bahura nacyo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'agaciro k'amafaranga bakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mbese ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Epfo
Urakoze Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru itubwira uko bihagaze hagati y'u Burundi na Congo ku kibazo cy'ubutaka. Turi rero ku wa gatanu nk'uko bimenyereye umunsi tubaha akanya mugasuhuza abavandimwe n'inshuti ariko tunababonera indirimbo zibafasha kuruhuka no kwinjira muri wikendi. Edi Kenzo ati tuyagale cyangwa se tunezerwe.
Dunia tele mazama Tenko zesa vintu vichama Tegu ya mwana adama Kubaba mungu ni bachama Emo ni bachama Mzidi mungu vile nice Waya gana kopotini tingu waka chansa Wanudu lingu gila chaya Owa matanga kuliko na machani Mwaliwe banchu nyamu vije visi Nga waga langwebe mumiri
komeje gukurikira ibiganiro hano ku ijwi rya Amerika ndabona amasaha atatubaniye reka tubashimire ko mwakomeje kudutega amatwi nshimire jo ku buhanga bw'ibyuma na Mukhbir Yabaro wamfashije kubagezaho amakuru mbasigire Edi Kenzo ababwira ati tuyagale
ya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa kumi na zibiri murumva ikiganiro cy'umuziki turashikiriza buri wa gatandatu iyi saha muryohegwe.